Mwakoze guhitamwo radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira ingeso y'ubuhumbu kubana babigeme bakiri bato mu gisagara ca Ngozi irarajishinga bamwe mu bakozi b'Imana bo muri iyo komine aho ngo abo bana bipangira inzu ari bane canke batanu muri iyo komine abagwiza tunga bahamagarirwa gufasha amashure y'indaro kubaka uburaro n'uburiro ni akamo bategwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriza ICS Mustanteri wa komine ya Kayanza ikikagurika ry'umuyaga nkuba rirahungabanya itangwa ry'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kuva kuri uyu wa gatandatu ku bituro bitari bike byo mu ntara ya Gitega bamwe mu bakoresha imoteri mu kugitanga bagaca barihisha amafaranga ari hagati ya 5 na 20 murabyumva murano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze bamwe mu bakozi b'Imana bo muri komine Ngozi y'intara ya Butanyerera baranegura ko hari ubuhumbu buriko bukogwa n'abana babigeme bakiri bato mu gisagara ca Ngozi muri kino gihe babishikirije mu nama Mustanteri w'iyo komine aherutse kugirisha abarongoye amadini n'amashengero bo muri iyo komine kugira ngo nabo baterere mu iterambere ry'iyo komine abo barongoye amadini n'amashengero bagatanga akarorero kaho ubu abana babigeme basigaye baza kwipangira inzu bagakoreramwo ubuhumbu ari bane canke batanu Mustanteri wa komine Ngozi Dominique Ndikujyayo agasaba ko abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bokurikiranira hafi icyo kibazo gutyo bafata ingingo zo gutuza iyo ngeso hakiri kare ni inkuru tubaza Apollinaire Muzagara
muri iyo nama abarongoye madini n'amashengero bavuga ko ubushurashuzi mu bana b'abigeme busa n'uburiko burarenze urugero ku bwabo abo bigeme basigaye bapanga ivyumba mu makartie atandukanye ugasanga ni batanu mu cumba ikibabaje ku bwabo barongoye amashengero n'amadini ubwo buhumbu babugirana n'abagabo bakuze basanzwe bafise ingo zabo iruhande yabo bapanze amazu hari n'ubundi bushurashuzi bubera mu bibanza hari umwijima iyo bugorovye bagatanga karuhero ko kikibuga cy'umupira w'amaguru sho kumuremera n'ahandi inkurikizi ni umugera wa sida ngo wasubiriye kwiyongera mu bana bakiri hagati y'imyaka 10 na 25 mbere n'ibitigiri by'abana bavukana umugera bikaba byasubiriye kuba birebire Ingozi nk'uko abapastori babivuga Dominique Ndikujyayo arongoye komine Ngozi agasaba remesha kiyago kuja ku kivi abarongoye intwaro nabo mu mitumba no ku makartie bagasabwa gukoresha twa dutabo tw'ingo ngo bamenye aba mu ngo zose kandi bagasabwa no kuvuga mu manama yose ivyerekeye umugera wa sida baba nabo barongoye amadini n'amashengero Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
arakoze Apollinaire Muzagara umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwiza tunga guterera mu gisata cy'indero mu gufasha kubaka uburaro uburiro bw'amashure y'indaro gutyo abaribo baza barahabwa amahera y'ishure kugira ngo ayo mashure ashobore kubaho yabishikirije kuri uyu wa gatandatu aho yariko ashikiriza icese Mustanteri wa komine Kayanza umukuru w'igihugu agasaba abayobozi kwiga ingene icyo gikorwa cyoshigwa mu ngiro tumutegabi
ishuri ririmo indaro umunyakayanza azosanga yiga mu cyanguzo umunyakayanza yiga mu Kayanza ugasanga bose bararangana barazinanye noneho twavyiboje dusanga abagwiza atonga babishoboye bashobora kugirana amasezerano n'ubuyobozi bw'ishuri akavuga tujengere bake dorotwaro ngano bake resepta hanyuma abana bazofungura ndayafunguriro ajya amahera y'ishuri niyo yo kuriha izo mfungurwa bavuga yuko amasezerano abayeho mu kwezi atonga niyo nyine bizogenda neza n'abana bacu bige ngo niyo abayobozi b'amashuri bari ngaha butangure kuziga
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva kuri uyu wa gatandatu igitoro cyo mu bwoko bwa essence n'ikiriko kiratangwa ku bituro bitari bike byo mu ntara ya Gitega mu gihe ahatari hake byari byabonetse kuva kuri uyu wa gatandatu nyene imvo nyamukuru ngo nubukene bw'umuyaga nkuba bimwe mu bituro bitanga icyo gitoro bikoresheje imoteri birihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi mirongo ibiri abari abafise ingendeshwa bagasaba abafise ibituro bitanga abafise ibituro bitanga igitoro kuba bafise imoteri zigitanga mu gihe umuyaga nkuba uba wacitse kugira ngo babandanye ibikorwa byabo muri Regidezo Igitega bakavuga ko batazi gihe umuyaga nkuba ubonekera bivanye n'ibikorwa biriko birakogwa nkuko biri mu itangazo rya Regidezo ni inkuru tubaza Gerard Nibigira
Ibituro bitanga igitoro birenga 15 byo mu ntara ya Gitega byararonse igitoro cyo mu bwoko bwa essence kuri wa gatandatu ariko rero icyo gitoro cyatanzwe gatoyi ku bituro bitari bike bivanye nuko umuyaga nkuba wamaze igihe kinini wacitse ku murango no kuri uyu w'Imana ukaba wasubiye gucika kubw'ivyo icyo gitoro cyo mu bwoko bwa essence nikiriko kiratangwa ku bituro bitari bike kuri uyu w'Imana imirongo miremire y'imiduga irindiriye ko umuyaga nkuba ugaruka niyo yibonekeza imbere y'ivyo bituro ariko kandi ibituro nka bitatu gusa bitanga igitoro bifise imoteri zitanga umuyaga nkuba biriko biratanga icyo gitoro cyo mu bwoko bwa essence ukuri kwamye kuva kuri uyu wa gatandatu gushika no kuri uyu w'Imana ku gituro kimwe uje kunywesha imodoka yiwe atangishwa amahera 50,000 yiyongera kuyo aguze igitoro kukindi gituro naho hiyongera ko amahera 20,000 mu gihe kukindi gituro kigira gatatu cyocyo ata amahera batangisha yiyongera kuyaguzwa igitoro abafise ingendeshwa batariko baranywesha igitoro cyo ngo kubwa essence kubera batonze ku bituro bidafise imoteri zitanga umuyaga nkuba bagasaba bene ivyo bituro kugura nabo nyene izo moteri zitanga umuyaga nkuba kugira ngo babandanye bakora naho umuyaga nkuba w'ishyirahamwe Regidezo riraba iby'amatara n'amazi uba wacitse aha rero nabandi bantu bakora ibikogwa bisaba umuyaga nkuba ariko badafise imoteri zitanga umuyaga nkuba bakaba bahagaritse ubuzi bwabo urongo yishira hamwe Regidezo mu karere kwa gati no mu siruko bw'igihugu Avite Nibaruta akaba kuri telefone yavuze ko atazi gihe umuyaga nkuba ugarukira bivanye n'ibikogwa biriko birarangurwa ku nsinga z'umuyaga nkuba nkuko biri mu itangazo rya Regidezo rivuga ko umuyaga nkuba uzobura ku murango mu ntara za Bujumbura Gitega Burunga na Buhumuza kuva ku igenekerezo rya 18 gushika kujya 2022 Gitugutu uno mwaka Igitega Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro
Isanganiro inami sumbingimba
Amakuru kuri radio Isanganiro arabandanya ishure shingiro rya Ruganza ya kabiri riri mu gisagara cya Kayanza rirafise ubukene bw'amazi haraheze kiringo cy'umwaka bivugwa na mama Jacqueline Nduwayezu umuyobozi w'iryo shure ngubwo bukene bw'amazi bukaba buva ku banyagihugu babimpande yayo mashure bamena imiringoti itwara ayo mazi kugira ngo baronke ayo mazi amazi akoresha mu mihana yabo mu gihe ubwo bukene bw'amazi buvugwa kandi no kwishyure shingiro rya Gwesero Godefruwanio nizigiye umusitanteri wa komine Kayanza asaba Regidezo ko yoronsa amazi ayo mashure kugira kuko ngo asanzwe hari kandi menshi ni inkuru tubaza Patrick Sengiyo
Nkuko bivugwa na mama Jacqueline Nduwayezu arongoye ishure nshingiro rya Ruganza ya kabiri ngo ubwo bukene bw'amazi buri kuri iryo shure ngo buramaze umwaka ngo ivyo navyo bikaba byavuye hanini kukuntu ababanye bishure bateme imiringoti itwara ayo mazi na cyane cyane mu gihe cy'iki
Aya mazi n'umuntaye hari haracikira ngo cy'umwaka atamazi hari iyo hashira ici baraza bagateme icwiyo izana aya mazi bakeneye kuyakoresha ibikorwa bimwe bimwe cyane cyane nko kubaka amazi tugasanga batemye tugasubira tugakoresha bakongera bagatema amazi acaguma yisesa hanyuma hama abajetwe ibya amazi nabo baca bahitamo kuyogara kugira ngo amazi arihe kuma yisese
warongo ishure nshingiro rya Ruganza yakabira bona ko kugira icyo kibazo gitoregwa inyishu ari uko abo babanye ibyo shure boronswa amazi meza bakareka kuza baronona ishure
gisabo nari nasavye nuko bahaya mabombo yabo naturusha tworohe kubera ko nabo nyene bafise myidogo ko bataronka amazi babona amazi ngo baca kagenda mu gisagara agenda handi mugabo nabo ngo bari bakeneye kuronka amazi aha iwabo kumihana
ubukene bwa amazi meza buravugwa kandi no kwishure nshingiro rya Gwesero nkuko bivugwa na Ezekiel Kayobera rirongoye ngo naho nyene bikava ku kuntu ababanye bishure bonona imiringo titwara amazi
amazi abene gihugu nibo bayaciye kubera ko bari mahejuru y'amatwiyo kiringo naco kihaciye ni kiringo cy'umwaka inkurikize kwishure nuko bica bibangombwa ko dukeneye kugira isuku abana bica bifata umunsi canke imisi kugira tubatume bivomesha ngaba hari byari ngombwa ko iryo suku ricarikogwa yihuse
Godefanio nizigiye mu staneri wa komine Kayanza asaba bo babanye bamashure kutaza baronona ayo mashure ngo bakarindira regidezo ikazobara nsamaze asaba kandi nishira hamwe regidezo kuzerera nsamaze meza amashure ngo kuko ahari kandi menshi
mu bisanzwe iyo nyifato nimbi ntiyabona imenga byaratevye mugobazo yabaha ku Ruganza na Gwesero naho nyene ni ara periferi ya Musaba aho hose regidezo rwaza ko bavyumva batera kama yuko abantu bo bahamazi kuko amazi dufisa yakwiye mbe no kwisesa riseza
kuri uyu wa gatandatu ashikirizwa icese n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Godefanio nizigiye mu staneri wa komine Kayanza akaba yamenyesheje ko mu migambi yashize imbere harimo ukuronsa amazi meza imitumba 112 yose igize komine Kayanza mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
rakoze Patrick Nsengi yumva umuyobozi w'ishure rimaze imyaka 2 cyangwa 3 ritanga umwimbo udashimishije ngo akwiye guca ahindurwa atabishobisho biroyemwo Augustin Minani mustanteri wa komine Rumonge niwe yabivuze mu mwiherero w'abarongoye inani z'amashure muri iyo komine kuri uyu wa kabiri nico kimwe n'amashure yunganira leta uwo mustanteri avuga ko abwirizwa gukwirikiranirwa hafi kugira ngo ntiyishinge inyungu zayo gusa atacho ariko arafasha mu bumenyi bw'abanyeshure n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago
ishure imaze nka 2 ans iri mashure yanyu
mu mwaka Augustin Minani mustanteri wa komune Rumonge nta muyobozi w'ishure rimaze imyaka 2 canke imyaka 3 ritamenyesha yoguma ari umuyobozi kandi bimaze kugaragara ko kugira ngo ishuri imenyeshe ari umuyobozi afati ya mbere
uwo muyobozi nimba adafite konta y'ubuyobozi nimba tezo yigiye basi mu mfashe nimba tegiye ubuyobozi hama katafite konta y'ubuyobozi cyogenda gutse ngo ntabwo ari umuyobozi ishuri ibaye ya nyuma gatatu gakurikirana kabiga kurikirana none yogoma ari umuyobozi gute
kuduza umwimbo mu nyigisho rero ntibiraba amashuri ya leta gusa ariko n'ayabasahiriza leta nayo gucungira hagufi kugira ngo ntaba yo kwicira amafaranga gusa
twabana igihumbi ntanije nabamenye yesu uri kurafasha kuba igihugu vraiment cyukuri au fond uri kuraterera mu iterame cyangwa uko wose yonka amafaranga ibindi barimenya nico bituma rero nk'intwaro nshobora kwemera yuko en privé wewe ari gide par souci yuko maximiza ibina biriya tumureka kuko abana bacu baza kumenya ko bahombye mu gihe babaye bloqué
muri uwo mwiherero uwazarongoye intara y'indero ya Rumonge yarerekanye ko amashure y'abigenga ariyo muri kino gihe ariko arahurumbirwa mu karere ka Rumonge bigatuma n'ibindi bisata biramurira za kaminuza vyugara ariko ayo mashure avuga ko atakinini afasha abanyeshure afatiye ko ku mwaka w'ishuri uheze mwene ayo mashure 9 ari mu karere ka Rumonge yajanye mu kibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri za kaminuza abanyeshuri 1,208 hamenyemwo gusa batarenga 70 Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
abanyeshuri bitura ikigo Krake cyo muri Kayokwe muri komine Mwaro y'intara ya Gitega baragabanutse igitigiri kuva ico kigo kimuye ibiro kibikura mu kibumbu kibijana muri karitsiye Kinyovu muri iyo komine nyene ubujejwe ico kigo avuga ko mu bituma baragabanutse harimwo ubuke bw'amashure muri ako karere ugereranije n'amashure ari mu kibumbu bamwe mu bayobozi b'amashure ahegereye bo bavuga ko bitumwa nuko abanyeshuri bafise umwanya muto wo kuja gusoma ibitabo inyuma y'ivyigwa kuko ngo baca bagaruka gusubiramwo ibyo bize. Ni inkuru tubaza Laurent Dikuri.
Nkuko ibiharuro dukura mu kigo Clark kiri mu Kayokwe muri komine Mwaro y'intara ya Gitega bivyerekana abanyeshuri baza gutira ibitabo byo gusoma baragabanutse nk'akarorero mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Icyo kigo cyakiriye abanyeshuri 95 kuva mu kwezi kwa kabiri gushika mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka, hagumye haza buri kwezi abadashika 40. Aline Ndikumana akorera muri cyo kigo Clark cyo mu Kayokwe amenyesha ko n'abanyeshuri bahaza ari abo muri Karate Kinyovu baza mu dukino dutandukanye turiho. Amenyesha ko kuva icyo kigo cimuye aho gikorera kuva heze hafi umwaka kiva mu kibumbu cimukira muri Karate Kinyovu hafi yaho rakoberera komine Kayokwe, abanyeshuri baza gutira ibitabo byo gusoma bagiye bagabanuka. Aline Ndikumana arongoye ico kigo Clark co mu Kayokwe akavuga ko bitumwa nuko atamashuri menshi ahegereye ubu ugeranije no mu kibumbu bahora bakorera ngo haca hababera kure. Amenyesha ko ariko araca ku mashuri ahegereye ahimiriza kugira baze ari benshi. Kindi uyarongoye ico kigo Clark co mu Kayokwe avuga ko hari ubukene bw'abakozi kuko ahakorera ari umwe. Emile Senarinze arongoye lise kominari Kayokwe iri hafi y'ico kigo Clark co mu Kayokwe avuga ko haza gusoma ibitabo abanyeshuri bake kuko umwanya bafise iyo ivyigwa biheze isaha 8 ari muto ngo kuko inyuma y'iminota 30 gusa baba bagarutse gusubiramwo ivyo bize. Imwaro Laurent Dikuriyo, Radio Isanganiro.
Laurent Dikuriyo tugushimire. Niho duciye dusozerera makuru twari twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Shimire Eric Uwimana afashije kugira ngo nshobore kuvuga mu nyumve mugumane na Radio Isanganiro.
Kuru ashikirizo ni mnyamakuru.
Turabaramukije tongera tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru rigiye gusubigwamo byandikwa na Net Presse. Ubushikiranganje bujejwe ibinyamakuru bwaratunganije ibujumbura ku minsi ya 4 na 5 amagerekerezo ya 16 na 17 ku kwezi kw'icumi. Uruganda rwari rugamije kwemeza igikorwa cyakozwe kubijanye n'ingene ibinyamakuru vyifashe kuva mu ntwaro y'igihe c'ubukoroni bw'ababirigi. Abari muri urwo ruganda baratanze ibyiyumviro bitandukanye berekana cane cane intambamyi zihanze ibinyamakuru muri kino gihe. Net Presse yandika ko harabavuze ku rwego OPB rwo guhanurana hagati y'ibinyamakuru rutariko rurakora kuva mu 2015. Hari intambamyi zijanye n'uturusho duhabwa ibinyamakuru bita exoneration. Hari kandi izifatiye ku mwuga usigaye ugoye kurangura kubera ubwoba bwa bamwe n'abandi, ari naco gituma hari amakuru ibinyamakuru biheza bikiyobagiza gukora. Iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru igiye guhindura ibwirizwa ryo kuwa 12 mu kakaro mwaka wa 2024 ikaba yakomewe amashi n'abari muri urwo ruganda. Bavanye bafise icizere ko umwuga wo kumenyesha makuru ugiye gusubira gukogwa neza umuntu agereranije n'ingene wari wifashe mu myaka iheze. Ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa bibandanya kuduga, imiryango nayo ntibona uwo iri bwiture, vyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko. Ico kinyamakuru citaho ubutunzi cagendeye isoko bita Kotebo ryo mu Ngagara ku munsi wa 4 itariki ya 16 ku kwezi, gisanga ibiciro biguma biri hejuru. Ikiro c'ibiharage bita kinure kigugwa amafaranga 3,000, ikiro c'ibigori 2,200, ikiro c'ibitunguru amafaranga 4,000, iritiro n'igice c'amavuta y'amamesa 13,000, amavuta y'amakoto nayo akagugwa 20,000 ku iritiro n'igice. Ibiro 25 vy'ifu y'ibigori bita isembe igeze ku 100,000. Ahandi bidasanzwe ni ku muceri, ikiro c'uwo bita ko ubayabaye kigugwa amafaranga arenga 6,500. Abaganiriye na Burundi Eko babona ko inzego z'igihugu zihamagariwe gufata ingingo zihuta kugira umurindi w'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa vya nkenegwa uhagarare. Ahandi ho hari abarundi bazobandanya kuva mu gihugu baje kuronderera handi kuko atakundi bari bukore nkuko ico kinyamakuru cita ubutunzi giheraheza kivyandika.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Hari kimanga kibangamiye ishure ryisumbuye rya komine mu gisagara ca Rutana tubisanga mu itororokanizo ry'amakuru ABP. Umuyobozi w'iryo shure yabwiye ABP kwico kimanga kiva ku kuntu atantumbera irashe yo gutunganya neza ibisagara. Nta mifure gitwara amazi kugira imvura iguye atembe neza, ari naco gituma amazi aheza akicira inzira. Uwo muyobozi Jean Baptiste Ndayongeje akaba afise amakenga ku mutekano w'abanyeshure bahiga na cane cane mu gihe c'akaruhuko ko mu mwanya w'ivyigwa abanyeshure bakinira iruhande y'ico kimanga. Abana biga mu ishure ryo kwimenyereza ngo nibo babangamiwe cane mu bihe vy'imvura, ari naho uwo muyobozi w'iryo shure ryo mu gisagara ca Rutana gufasha kugira ico kimanga gifurigwe ataco kironona. Turangirize ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku rubuga rw'abanditsi ba Yaga. Rwandika ijambo ry'umutwe rigira riti imiti yataye igihe, uburozi butagaragara ariko buteye amakenga. Ubwo rubuga rufatira ku miti usanga ibitswe mu bubati mu miryango. Ni imiti ibitswe nabi canke itabwa hariho hose. Ubwo rubuga rugasanga ari intambamyi idasanzwe ku magara y'abantu n'ibidukikije. Yaga yaravuganye n'umuhinga w'imiti ariwe pharmacien mu Gifaransa Renova Girukwishaka ari watanga impanuro akagira ati imiti yose yataye igihe niyo gukurwa mu budandarizo bwayo canke mu mavuriro igaheza igatabwa aho yagenewe. Ica shimangira nuko abivuza bakwiye kugura imiti bandikiwe na muganga kugira ntihigere haba umuti uri mu muryango udakenewe, kandi ko imiti yose imaze kubita gikora ikwiye kuva mu bantu. Ni hano ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye agarukira mwayateguriwe mwongera muyashikirizwa na Alain Désiré Bukeye neza ibihe byiza hiwanyu.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.